Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Nabaramuka ibyo bakunze ikiganiro yaga ijumumva ni rya Alexandre Bizimana nabahaye ikaze mu kiganiro yaga twabateguriye kuri uno munsi. Duhere mu rusenda, umugwi wa leta ujeje impunzi CNR mu mfunyapfunyo waratanguje kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 6 mu nyonyo uyu mwaka igikorwa cyo kwandika abana b'impunzi bavutse guhera mu mwaka wa 2015 mu ikambi ya Rusenda. Abo bana bandikwa n'abatari bwandikwe mu biro bijejwe ngo n'imiryango aribyo etat civil mu Gifaransa kugira ngo baronswe ibyo bafitiye uburenganzira n'impunzi. Ido nido na mugenzi wacu Odette Nivizi.
Nagomba kumenyesha abajya badafise icyumviro cyo kugenda kwandikisha abana kuvyerekeye impapuro z'abana z'amavuko. Urashobora kuba uri kurafata urugendo bagaca bagusaba impapuro zemeza yuko bajya abana abarabi wawe. Mu mwanya utabufise zijya impapuro bikakuzanira ingaruka mbi yemeza yuko abo bana batarabi wawe. Urashobora kwigisha umwana akamenya bikazomusaba gusaba impapuro z'amavuko ukoza diplome.
Igogo tuko turakora ubu tubandika abana bavutse ngamwe ikambi kuva muri 2015 gushika no munsi badegese yuko muri CNR tugitegeza kubandika hanyuma dutangira raporo muri CNR. Twosaba yuko ku bantu bose turongoye mu ma village atandukanye bo kumva ka muhanyuma baze kwandikisha abana kugira ntihagire umwana adafite impapuro z'amavuko kubera ni impapuro zingira kamaro.
Tuve mu Rusenda tuje mu Mboko ibitaro bikuru by'iyungururizo bya Nundu byaronkejwe ibikoresho bitanga umuyagazuba bitanzwe n'ishengero ry'abahakanyi aribo abaprotestanti bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iryo vuriro abagwayi bashika ku ndwi nibo bavugwa buri munsi b'impunzi z'abarundi bavugwa indwara zikomeye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pardo Mwitaminwa twasomewe na Emmanuel Bimenyimana.
Ibyo bikoresho bitanga ingufu zingana na kilovolt ampere 6608 na volt 230 gushika kuri volt 250. Uwo muyagankuba ukoreshwa ku bikoresho byose by'ivuriro rikuru mu myaka heze ntibyakora kubera ubukene bw'umuyagankuba. Muri iki gihe ibikoresho bikora ni icuma gipima abakenyezi bibungenze indwara zitandukanye n'ibindi. Abakozi b'iryo vuriro rikuru bavuga ko banegerejwe n'uwo muyagankuba n'abagwayi bazofashwa n'ibyo bikoresho nabo barashima. Menya ko uwo muyagankuba uva mu mishwara y'izuba ufasha kugira haboneke amazi meza kuri iryo vuriro rikuru Kinundu.
Tubandanirize imuvira ishirahamwe Aspada rimenyesha ko inka 2,656 arizo zatwawe n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira no mu kiyaya ca Rusizi. Iryo shirahamwe rirahagaritswe umutima n'ingaruka ziguma ziyongera muri aya mezi y'iminsi mikuru. Ido nido na Rirambere mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Nkuko byemezwe n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe, inka 2,666 nizo zanyurutswe, 83 muri zo zikaba zaragarukanywe n'igisirikare cy'igihugu FRDC inyuma y'ingwano zikomeye zariko zibera mu misozi miremire yo mu karere ka Uvira. Izindi nka 10 z'abanyamurenge hamwe n'abafurero zikaba nazo nyine zararekuwe nyuma yo gutanga amafaranga yasabwa n'abari bazinyuruje. Bakaba basaba amafaranga ari hagati y'idolari 200 n'idolari 500 nk'uko bivugwa na Elize Rugondera. Icegeranyo cemeza ko inyuruzwa ry'inka ryibonekeje cyane mu kukwezi kwa Gitugutu kurusha ukwezi kwa Nyakanga kwahetse. Ibyo bigatuma aborozi bagurisha ibitungwa byabo abandi bagahungira mu bundi burere bwo kuragira nka Nyakamangu n'ahandi.
Mu kurangiza, igice kigira kabiri cyo gutanga ibizuku cyatangujwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi mu nyonyo ku mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda bigakogwa n'amashyirahamwe ADRA na IDES. Ayo mashyirahamwe ategekanya ibiro 10 ku miryango igizwe no kuva ku muntu umwe gushika kuri 4, ibiro 15 kuva ku bantu 5 gushika ku 10, n'ibiro 20 kuva ku bantu 11 kuduga. Nino ngaha amakuru twari tubafitiye kuri uno munsi arangiriye. Mwateguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jack Kahora, Alexandre Bizimana nije nayabashikirije. Ndabashimiye mwebwe mwese mwarutezeyompi, naho ubutaha murakoze.